Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe na zanshuti muduteza matwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 15 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Mbega mubona amajambo abiva inzankano hagati y'amoko mu karere k'ibiyaga binini yobonerwa umuti bigenze gute? Burundi cyo kibazo kiramaze iminsi kibonekeza ku mbuga ngurukana bumenyi.
Wabona yuko abagifise ibintu byo gucanishamwo bibi ko vyobavamwo bakakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana ku iterambere irama.
Uyo ni umwe mu Barundi bakomoka mu ntara ya Gitega basobanura uko ikibazo cyobonegwa umuti. Mu Rwanda Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe ejo yagirizwe ibyaha 13 harimwo n'iterabwoba. Burundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale muri Uganda hamwe n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda. Imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi.
Murakoze Fideli. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Côte d'Ivoire ejo ku munsi wa mbere yarugururiye inzira Perezida Alassane Ouattara yo kwitoreza manda ya gatatu. Iyo sentare kandi yarankiye uwahoze ari Perezida Laurent Gbagbo hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Soro guhiganwa muri ayo matora yo mu kwezi kw'icumi itariki ya 31. Yemereye 44 bari batanze dosiye zabo bifuza kuzohiganirwa iyo ntebe. Ku murwa mukuru w'ubutunzi Abidjan, abakora imyiyerekano baraturiye imodokari ya bisi mu gace ka Yopougon inyuma yo gushyamirana kwabaye hagati y'urwaruka n'abajejwe umutekano. Abantu hafi 15 baramaze kwicwa mu mishyamirano kuva Perezida Ouattara w'imyaka 78 atangaje mu kwezi guheze ko azohiganwa muri manda ya gatatu. Ni mu gihe kandi hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara ntiyahitanye ubuzima bw'abashika 300 haraheze imyaka 10. Mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera ko Perezida atwara manda zibiri Ouattara n'abamushyigikiye bisiguye bavuga ko ibwirizwa shingiro ryo mu 2016 rimwemerera gutangura gushya kuri zero. Umushikiranganji wa mbere wa leta mfata kibanza ya Libya ikorera mu buseruko yahisemwo gutanga imihoho inyuma y'imyerekano iriko iraba mu bisagara byo mu buseruko. Iyo myerekano yabayemwo n'igitero ku cicaro cy'umugaba w'ingabo General Khalifa Haftar cabaye mu mpera z'indwi irangiye. Iritanga imihoho rije inyuma y'imyerekano y'urutavana ko yabereye i Benghazi no mu bindi bisagara byo mu buseruko. Kubw'ubuzima bwo kubaho bubandanya kuba nabi mu banyagihugu harimo nibura ry'umuyaga nkuba amazi meza hamwe n'ibintu bya nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Ku rundi ruhande, imyerekano yiyamiriza leta y'i Tripoli ishyigikiwe na ONU yavuye mu mwumvikano yarakomerekeyemo abatari bake mu ntango z'ukwezi inyuma yaho abasirikare babarungitsemo amasasu. Libya yigabuyemo ibice bibiri kuva mu mwaka w'2015.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abacungera imbibe b'Ubugiriki bavuze ko abana babiri hamwe n'umugore umwe bapfuye ejo kuwa mbere ku nkengera z'amazi igihe ubwato bwari bwikoreye abimukira buzamiye mu mazi kubw'umuyaga mwinshi. Bavuze kandi ko batabaye abantu 53. Tukiri kuri ibyo bibazo by'impunzi, inteko za ONU zicungera amahoro n'umutekano zaratabaye abantu 36 bagizwe ahanini n'abanyesiriya zongera zitora ikiziga cy'umwe mu bwato bwariko buva ku nkengera za Libani ejo ku munsi wa mbere. Izi nteko hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Aha abo bantu bariko baragana ntihazwi. Umuvugizi wa HCR yavuze ko 25 muri abo batabawe bari abanyesiriya, 8 abanyelibani, abasigaye bava mu bindi bihugu bitatangajwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'uwo bahiganwa mu matora yimirije Joe Biden ejo ku munsi wa mbere bashimikiye ku miriro ibangamiye uburengero bw'igihugu mu myiyamamazo yabo. Perezida Trump yari amaze igihe acecetse kuri iyo miriro iriko iratongora mu maleta atatu ashyigikiye abademokrate ya California, Oregon na Washington. Yaragendeye California aranumviriza buramatari w'umudemokrate Gavin Newsom uko byifashe. Perezida Trump yaganiriye kandi n'abategetsi b'umurwa mukuru Sacramento w'iyo leta ya California hamwe n'aba leta. Kuri iyo miriro imaze kwica abashyika 35 hamwe n'amahegitari arenga umuriyoni yahiye. Urwo rugendo muri California rwari rufise intumbero y'umutima w'urukundo mu gutangaza ko yemeye kurungika abazimya miriro ba leta gufasha kugira aharonkere amajwi. Ku rundi ruhande, Joe Biden bahiganwa yahisemo kuguma mu rugo iwe nk'uko akunze kubikora mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'umugera wa corona. Biden yavuze ko Perezida Trump yanka kumvira abahinga ku mpanuro bamuha zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Yavuze ko mu gihe Trump yokongera gutorwa akatwara iyindi manda y'imyaka ine, imiriro, imyuzure hamwe n'ibihuhusi bizokwiyongera kuruta kandi bisambure ibitare bike. Biden yafashe ihindagurika ry'ibihe arigira kimwe mu byo yiyamamaza ashyira imbere, mu gihe Perezida Trump mu ntango y'intwaro yiwe yakuye Amerika mu masezerano mpuzamakungu y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe MSD yashikanywe muri sentare y'intango ya Kicukiro iri muri sekto ya Kagarama mu gisagara cya Kigali acunzwe bikomeye kugira aburane ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Genzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriwubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Eric, ndizera ko wakurikiye urwo rubanza aho mu rukiko rwa Kicukiro. Paul Rusesabagina bashije kumubona, watubwira uko yarabize?
Nibyo Etienne Karekezi, nari ndi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama aho mu karere ka Kicukiro. Paul Rusesabagina yahageze ahagana mu masaha yine ari ibyo bikomeye, ariko yari mu mafungu yambaye imyenda ubona ko ari kake, ikoti n'ipantaro, ariko noneho ubona atambuka mu ntege nkeya ariko nabasha kuvuga nk'umuntu we.
Hanyuma ku rukiko urebye aho abashije kugera, cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose, hari umwe ukomeza ute?
Hari hari ibintu bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagenda ukagera mu rukiko. Hari hari abapolisi benshi benshi, abambaye n'abatambaye, abambaye impuzankano z'akazi n'abambaye sivire. Abambaye sivire babwirwaga n'uko wenda yashoboraga kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye imfungurwa. Ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntabwo byari byoroshye kwinjira, kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo COVID-19, ariko noneho nubwo washoboraga kuba wapimye COVID-19 utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta. Hari ikigo cyitwa OGS gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abo nibo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batumye.
None mu rukiko nyirizina Eric, icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyashyizweho ni ibihe? Watubwira
byo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se inzitizi ku baburanyi bombi zazamuwe na ruhande rwunganira Uganda Rusesabagina, zivuga ko Rusesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubirizi w'umunyarwanda, ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha. Ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze atisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira Rusesabagina, maze ahita asaba ko umushinjacyaha gusobanura ikirego cyabwo. Ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku Rwanda, kubera ko Rusesabagina yari umuyobozi w'impuzamashyaka MRCD, kandi MRCD ikaba yari ifite umutwe witwara gisirikare ari wo ba FN wavugizaga na Majoro Mpayimana Kalisa bakunze kwita Sankara ubu nawe uri kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye Jenoside Abagina yagize yigamba ibyo bitero ko babyanditse ku Rwanda kandi ko bigomba gukomeza bikabuka, bukavuga ko hari amafaranga mu gihe mu bantu batandukanye barimo abo muri FDL yagejejeza abantu batandukanye ndetse ngo mu bugenzacyaha yawe yaremeye ko yohereje byibura nk'ibihumbi 20 by'amayero. Nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera bakamusabira ko banashingiye ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigera ku Rwanda byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe kimwe.
Hanyuma se uwe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda?
Duhereye kuri Paul Justice Abagina ku mafaranga aregwa ko yaba yarohereje uwo mutwe wa FNL ndetse n'abandi bantu batandukanye yemera ko akimara hari iriya filime yiswe Hotel Rwanda ikimara gusohoka Justice Abagina ngo yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe abantu bakamwiyambaza akaba ubufasha hari uwitwa Sinayo ryo muri FDLR yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi 3 by'amayero ariko akavuga ko ariko Sinayo yari yamutakambiye akavuga ko hari andi mafaranga atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma. Ni umugore wa Justice Abagina yohererejwe Majoro Kalisa Mpayimana bakunze kwita Sankara ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe kuko ngo Sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo. Ku bindi rero wenda Abagina yavuze ko ibitero nyine ayo masana hari hantu byagiye bigaragara ku Rwanda bigahita na rero bamwe bigatwika bikanasabwa. Yavuze ngo nk'umuntu wari umuyobozi arazicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari azicuze ko bishobora kugira abo kwica. Abanyamategeko rero bakavuga ko bakurikije kuba ngo haba ku migabane y'Afurika ku yindi migabane ntabwo yigeze hamwe n'inkiko bakashingira ku buzima bwe uko amerendo ararwaye bakanongera bakavuga ko nanone umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twakirema kuko yarahawe ubudari na Amerika Bush bakavuga ngo kubwiza mpamvu ntandi bintu bigaragara bifatika byagombye ko ari mugisha by'agaseremo bakamusabira kure kuva akajya kwinjira.
Hari n'ikindi kibazo Eric warabikurikiranye, abantu b'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho ukuntu n'uburyo polisi Abagina yafashwe akageza mu Rwanda. Icyo kibazo mu rukiko cyaba cyazamuweho?
Icyo kibazo gikomeje kuba amayobera cyane bwa ubushinjacyaha ndetse n'uburezi bw'ubuyobozi n'abanyamategeko nta n'umwe wigeze agikomozaho. Uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukumva batangiye kuvuga na bo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye ngo wakwizera ikintu kitakwizera kugeza kuri uyu muntu biracyari mu mukumbarira ntawavuga ngo yafashe kibehe agezwa mu Rwanda ryari.
None nyuma y'uyu munsi hiyo wa mbere hazakurikiraho ibijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo Justice Abagina aburana mu Rwanda?
Ukurikije uko bimeze ubucamanza kigiye kwicara asesengure imiburanire y'ababuranyi bombi yaba Justice Abagina n'abamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha ni rero azatange umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwana Paul Justice Abagina akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda.
Eric, turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye n'ubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero zabyo bitari byoroshye.
Tukiri mu Rwanda inyuma y'imyaka ibiri mu gihugu hagiyeho itegeko ryemerera imigwi imwe imwe y'abagore n'abakobwa gukoroza inda. Kushika ubu abari muri iyo migwi baracyatinya kubibwira abavyeyi babo ngo babafashe muri urwo rugamba, ahubwo bagahitamwo kwegera amashyirahamwe asanzwe yitaho abo bana. Sunta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda. Itegeko rigena ibyiciro bigera kuri 5 byemerewe gukuramo inda, harimo kuba utwite ari umwana, kuba utwite yarafashwe ku ngufu, kuba yarashyingiwe ku gahato, kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri, no kuba indi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. harabana b'abakobwa bagaragaye muri ibi byiciro babwira Radio ya Amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba. Aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda. Babiri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu. Twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite.
Umuntu yaramugaye umuntu tuziranye pensi ngo nicyo ntangira akazi, ngiye nsanga na abasore batatu aramfata ninya kubibwira mu rugo bose baramfashe, noneho mu rugo ndabibahisha ko ndi n'impfubyi mfite mama wenyine ari anti wanjye wamfashije avumbura ko ntwite aramfasha njyana muri Isange ibibazo byanjye bikemuka gutya baranantwaza nyine birakunda.
Inda yari imaze kugira amezi angahe?
Atatu.
Ngezeyo bazana fanta nyine bigaragara yuko ari ibintu bari barateguye, bari bateguye fanta nyine bayivangiye fanta nyinyoye nimaze kuyinywa kuno mugambere nyine inzoga n'umusare ikintu gihindutse muri njye niwambaza ngo byageze gute bukeye nyine nisanze ariwe turi kumwe nyine aho hantu nese niyitaho ko nta muntu nari mfite mu rugo ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitsa ntabwo nari kubibabwira noneho nza kubiganirira hano nuko bamara kumfasha inda yari igiye kwiza amezi abiri.
Aba bana b'abakobwa babwijwe rya Amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe kuko ababyeyi babo babatinye. Kandi akagaba Afrodise umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo.
Icyo turimo duhura nacyo nuko y'ababyeyi banze ko umwana abikora nta no kwamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati n'ubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo. Ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutangwa mu buryo burimo ibanga. Muzi ko mu bitaro iyo winjiyemo hari ukubaza ngo uje gukora uje gukora iki, ese araza kumubwira icyo aje gukora. Ibitaro bimwe biravuga biti ahantu iyi serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri Isange One Stop Center.
Ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri Isange ni One Stop Center, ariko harimo waba utanga serivisi ariko harimo n'ushinzwe iki iperereza. Wa muntu tumuha ubujyanama bukwiriye nashaka kujya kurega ajye birate kurega za muntu ubona serivisi. Kuri imbogamizi abaganga baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ari kuri serivisi yo gukuramo inda ntayo dufite muri serivisi zitanga nta nubwo tuzi ibiciro byayo ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi.
Mubagana uyu muryango uharanira guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere yuko bafata icyemezo cyo gukuramo inda ndetse na nyuma yuko bazikuyemo. Gusa kuba imiryango myinshi y'aba bana bahura n'ihohoterwa itamenya gahunda barimo bituma aba bana bajya bahura n'ihungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana.
Nuko bibancisha muri ako garafi nyine narabibonye ariko numva umutima umwe wunji numva ngize impuhwe ariko ahandi nkumva biranze kwicuza ntabwo byabora ariko ni umuntu agomba kwiyakira.
Umudake ni umuntu muganira kuri ibyo bintu?
Twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri njye nyine ntabwo kujya bimvamo ntabwo byoroshye ariko bizamvamo banumva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa. Hanyuma mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki, ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo nayandi mahitamo nari mfite nayo ngaya.
Gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije numvise nyine ngize ubwoba ukuntu n'ubuye nicaye ahantu arigenya ntekereza nkumva nyine nsa nkaho nakoze icyaha ukuntu.
Iteka rya minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda. Mu ngingo yaryo ya 4 rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda, rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana utwite indi kurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga mbere y'amezi 6 umuntu asamye. Nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru 22 ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta. Uburundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nakivale muri Uganda ziherutse kwandikira urwandiko zisaba Perezida w'u Burundi kuzitahukana hamwe n'abari muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Rusenda bari batorotse ikambi bagasubizwa inyuma. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uburundi byifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cyane cyane ziri mu karere ka Afrika y'ubuseruko no muri Congo. Aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemo n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR maze bagatahukanwa. Abarenga ijana bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi Inakivale guhunguka Rivuzimana Charles.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo. Twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira nk'ukuboko mu ntumbero yo kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimwo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twafishuje rero yuko twomwandikira kugira dushike nka kiriya gihugu cyacu. Ni uko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo.
Abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cyabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba. Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe ijya Amerika kuwa kane uheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cyacu. Ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mukanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u Rwanda.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu cy'u Buganda cabahaje indaro n'icamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu bwicanye indengerabutungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose ntabiri mu gihugu ntawubujijwe gutaha. Umuntu agataha ari wabyishakiye gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania leta zibiri zikumvikana hakacakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'Abarundi.
Mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye Rusenda muri Congo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri Tanganyika. Nkurikiye avuga ko aba kundwiza bazotangura gutahukanwa.
Ico kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'u Burundi ubushikiranganje bubijejwe tutange tuvugira twagifashe nka nkama twarakurikiranye ibyabo kandi turabivugana n'abo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango zidutangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mu gateka kabo.
Anongera koko ibibanza by'ifata kibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntamba mihari mwe vy'ikibanza. Hari abavuga ngo kibanza dufite cyo kwakira abantu bake, sivyo. Dufite ibibanza bibiri, icisongore gishobora kwakira abantu 600, dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu 1200. Nukuvuga ko nubwo bozi arimo ari 2000 cyangwa 3000 twashobora kubakira na nkomanzi baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa, abarenga gato 1000 bavuye mu ikambi ya Mahama. Ishami mpuzamakungu HCR ryemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'2017 kubahunguka bavuye muri Tanzania. HCR ryerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato 331, abenshi bari muri Tanzania ahari yo hafi igice cyabo haga kurikira Rwanda hanyuma Buganda na Congo. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clave. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Haraciye imisi havugwa amajambo abibugwanko hagati ya moko mu Burundi ku mbuga ngurukana rumenyi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega babona ko bene izo mvugo zikwiriye kugwanywa. Abo banyagihugu basaba leta gutanga ubuzima ubwoko bwose kugira ngo abakoresha izo mvugo babure aho bahera gucanishamwo abarundi.
Izo mvugo zarataye igihe ubu ibintu byo gucanishamo nta munyagihugu nawe no abo bakigirango rekara bikwishyirana kuko ubu twaramaze kubona yuko habaye petite bo baduhenda kwiga abantu batabo bato. Ama hatu tamukaka ama kashabeza kiki.
Kweke iki nutuwa wibuka kurumbi kiki huku turabze. Turi aho chabuye. Ubu aho kigeze. Ubu kigeze kunambge ndende kani nzizi. Ubu na yuko ala gifise ibi nukutoku chani shiamungo. Vivi. Kovyo babvamungo. Baka kwilikirana imvuko nziza. Iranguye idushikana kwiterambere irama. Urumva. Abo nabo bataja ahabona ngo bumvirize baje mu manama bakorane n'abandi bashike ku iterambere ryiza imvugo mbi zicanishamwo bo zikuramwo
umuntu akivuga ibintu nk'ivyo kimwe umuntu nk'ivyo umva ko akiri mu majambi ko ubutiri mu mahoro kandi amahoro arakwiye nta muntu n'umwe yubaka ibintu nk'ivyo akaba ari umuntu afite ubwenge bwiye tumva yuko ari umuntu yavuga ngo akusize ibintu inyuma niyo nk'umuntu yavuga ibintu nk'ivyo n'iyo agomba kimwe make kumona amahoro yuzuye ivyo aho turabatutsi ivyo ntibikibaho umuntu n'umuntu
je nkaje kuri jewe nta mubi ahari twese turi bamwe igihugu ni cha twese gusa ni nabantu bo babihenda kwisanzwe kigihe nti hari ncari gihe cyo kuvuga ngonye ngo abahutu canka abatutsi kuko amamo isi kibaho canka abarundi bakibaho ivyo ubwoko nti byariho kiretse ko vyaje kuza gihe dikoronijwe leta n'umubyeyi ni yo kanini ya yokundisha abantu igihugu kanini ya kandi ikintu je no saba nka leta ugira twese tunwane bora abanyimba abari ku ntwaro barabe bisunge buzabaraha ubuzi ngeri zose mu moko no mu migambwe je nkaho mperere bashaka gusanga nk'abantu bavuga ngo nyingo naka ngo n'umututsi cyane naka n'umuhutu ugasanga to murangira akazi nuko yoba ari umututsi cyane yoba ari umuhutu cyane yoba atari mu mugambwe arimo ivyo rero biratuma abantu bya bintu byamamwe kuko wa musanga naka ko ari umuhutu ugasanga kanini ya ubu aho baherereye nibwo iko bararonka akazi cyane hari urundi ruhande tayiko ruraronka akazi ivyo rero bica bituma biguma bivugwa kubisanzwe kiko ndabibona hoba kuzuriza bose utaravye ubucanko kuko bamaze kuba nk'ibintu by'imigambi runa kugasanga na kanarimwo ngo nuko harimo bwoko ubucanko ubucu sanga bituma bya bintu bya moko biguma bivugwa ya majambo aguma
vuga ntwa iko ayikoresha bari bako yikora uburyo bwo kugira ngo barabe ngene mu bagwanya ko abo bantu urumva abantu sibo ni inkoti zikirikwe
abariko barafasha abo bantu ntibacanishemo imana yo bafasha bakabananya ku kazi kabo bagatunwanisha tukaba umuplagere mutimwe nk'umukenge nk'uko imana yaturemye twese turabimana
iyo mvuga kugira ngo itsizwe burundu nuko umuntu aramutse abivuze bamukurikirana mbere agacakurikirana nuwabibwiye akacamuyamiriza ubundi abibwiye akacamuyamiriza kugeza aho bafite bakambira bakabanamurega bakanamuhana niho n'abandi babona yuko imvugo ibene yo gucanishamo abantu ko nta yatugejeje habi yakwiye kuba kigaruka mu Burundi uwo muntu akaza agahanwa nto byoba ho Burundi
iyo mvugo kugezisha ubu turakwiye kwisezerera Burundi kuko ahubwo mbere abantu mudukuriye mube maso kugira ntigaruka kuko hamwe yogaruka oya noneho nicyo kunda ko ino leta mbyeyi turabona yuko ikorana neza jeni sato karu
che chukuri nito nezera ikarutse ya kani nayo nifuza ko yogaru ni batako twose tukoba turi bamwe kwitse abaye byarabaye zarahe bwo gutangura bishyashye
bibaza yuko ivyo byose byahora biba atari twebwe twabiteye ahubwo gusa iciza mbona kugera uwo munsi tugeze ko nuko umuntu yoza ariba ari yumvira yuko umuntu ari nk'uwundi tugaheza rero tukabana biturutse kuri ico cyukumenya yuko umuntu ari nk'uwundi ico twobamenyesha nuko uko abo bavugira iyo mvugo hari inkumbura arabashaka gucanishamo abantu kubera kuko kugera uwo munsi ndibaza yuko iyo mvugo ihavuye turashobora kubana mu mahoro
njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoroma 10 na Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.